radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza muri kumena Venuste Shimimana na mbuga na mutukovira kuri FM 93.3 n'ibice bitatu ikarungi na FM 104 n'ibice bitatu ikigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 zuri ngingo nkuru twabateguriye muri Republika Demokrasi ya Kongo 84 kwijana by'abana bo muri Kivu ya ruguru bahuye n'ingaruka z'intambara.
Ihunga bana bakunze guhura nayo ni ihunga bana y'ubugwayi bite uko n'imirire mibi zidatosheje.
Andre Mumbi ufasha abana mu mitekerereze kuri yipo iravuga ko igiye gukuba kabiri imfashanyo yageneraga Afrika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS riratakambira abaturage bo mu ntara ya Gaza baburanye ku buryo basigaye barya ibyatsi n'inyama z'ibikoko byo mu ishyamba. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Bido kumakuru wafunga hili ya nuhendo kuisi ndo kumye na Diane nini na hazwe.
Amakuru ya treka tu ya here muyagezeho igyanye no kwisi duhere mu vyintambara ya Hamas na Israel. Igisata cha ONU citahamagara abantu kwisi OMS mu mfunyapfunyo gisabira imfashanyo zihuta abanyagihugu mu ntara ya Gaza cemeza kubanwa amazi mabi bakajya ibikoko vyo mwishamba n'ivyatsi kuyakura ivyo gufungura. Hanan Balki atwara OMS mu karere intara ya Gaza iherereyemo yavuze ko abanyagihugu iyo ntara atabuvuzi bushemeye baronka. Imfashanyo z'abanyagihugu gwo muri Gaza zaheze mu gisagara cha Rafa kiri majepfo ya Gaza zizibiwe n'igisirikare cha Israel kuva igenekerezo gindwi z'ukwezi kwa gatanu. ONU n'amashyirahamwe yigenga yagabishije ko izo mfashanyo zitinjiye mu ntara ya Gaza abanyagihugu byo ntara bashobora kwicwa na kigoyi. Ishami rya ONU gitahamagara y'abantu ku isi OMS ryasavye Israel rishimitse kurekura izo mfashanyo. Hambavu izo mfashanyo OMS yibukije ko hari abanyagihugu bagera ku 111 barimo indembe n'abakomeretse babuze inzira bacamwo kugira ngo baje kuvuzwa. Hagataho tukivuga ku z'intambara ya Hamas na Israel, president wa America Joe Biden yavuze ko hari impamvu zifatika zo gutuma abantu bibaza ko umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu adindiza intambara ku nyungu ziwe bwite za politike zirimo ugushaka kuguma ku butegetsi. Mu intambara ya Israel na Hamas kandi inamashinga mateka ya America yemeje integuro y'itegeko ritegekanya ibihano kubagize senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Ibihano bitegekanywa muri iyo integuro y'itegeko yemejwe ku bwinshi n'abashingamateka ba Republika na kimwe cya gatanu c'abashingamateka ba Demokrat birimo kwangira indongozi za CPI kwinjira ku butaka bwa Amerika. Iyo integuro y'itegeko ifise amahigwe make yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ya Amerika yiganjemo abo mugambwe w'abademokrat. President wa Amerika Joe Biden akomoka muri uwo mugambwe w'abademokrat aje yamaze kuvuga ko atayishigikiye habe namba. Bashi mashinga mateka b'abarepublikane barimo Mike Johnson atwaye na mashinga mateka ya Amerika bavuze ko yemezwa iyo ntego y'itegeko ari kimenyetso sindamusiga ko Amerika ishigikiye Israel. Mike Johnson mu majambo yiwe yavuze ko vyerekanye yuko Amerika itikozwa ico yise akagwi k'abakozi mpuzamakungu bicara mu biro vyabo bagasohora imitahe itagira ifatiro yo guhagarika abategetsi ba Israel kuvya abategeze bakora. Umushikirizi w'amanza mukuru wa CPI Karim Khan aheruka gusaba ko umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu n'indongozi za Hamas basohorerwa imitahe mpuzamakungu yo gutabwa muri yombi. Aba bose bagirizwa ivyaha vy'intambara CPI yemeza ko bibandanya gukorerwa mu ntara ya Gaza no muri Israel. Ari nkahamwe abacamanza ba CPI bukwemeza ko iyo mitahe isohoka hazuba hasigaye ko ibihugu 124 biri muri senare mpuzamakungu mpanavyaha Cour Penal International ari yo CPI mpfunyapfunyo vyemera guca bishira mu ngiro iyemezwa ry'iyo mitaha yaba Amerika yaba Israel na gihugu na kimwe muri ivyo bibiri kiri muri CPI. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Amerika igiye kuza irima amahigwe yo gusaba ubuhungiro bamwe mu bimukira bashaka ku butaka bwayo baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko ku mupaka ico gihugu gihana na Mexique. Ingingo zikarishe zishasha zafashwe na President Joe Biden zirimo kandi ko bamwe mu bimukira bazoca kuri uwo mupaka bazoca basubizwa ivyihuse mu bihugu vyabo canke barungikwe muri Mexique. Abategwa n'izo ngingo barimo abana bazoshika kuri uwo mpaka batari kumwe n'abavyeyi babo abafite ingwara zibabangamiye abafite ikibazo cy'umutekano n'abashitse kuri uwo mupaka biciye mu rudandazwa rw'abantu umwe mu bategetsi ba Amerika atashimye ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko aya mategeko ataraya burundu azoshigwa mu ngiro igihe cyose abimukira bazofatwa bari ko baca kuri uwo mupaka bazorenga ibihumbi 2500 kunzwi hama acareka gushigwa mu ngiro igihe cyose bagiye munsi y'igihumbi 2500 ku munsi ingingo president wa Amerika Joe Biden yafashe nizo za mbere zikaze zikarishe zifashwe n'un president mu demokrate zishushanizo Donald Trump yari yarafashe zirimo no gukumira bamwe mu bimukira bava mu bihugu bimwe bimwe biguriyemo aba Islam akiri ku butegetsi bwa Amerika byitezwe ko abaharanira agateka kazi na muntu n'amashyirahamwe yitaye impunzi agwanya biciye mu mategeko izo ngingo zose abasesenguzi bakaba bavuze ko president Joe Biden yafashe izo ngingo mu ntumbero yo kurondera amajwi menshi y'abazomutora amatora yo mu kwa 11 abajeje kwamamaza Donald Trump azobahanganye nawe muri ayo matora bateye ivyatsi ingingo za Biden bavuga ko nkiyemeza ko abana bazoba bari bonyene bazoca bahabwa ubuhungiro izotuma urudandazwa rw'abana rwiyongera Ishuri ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu mwanya w'amakuru y'igani no kwisi. Uburusiya bwatangaje ko ubufaransa bukaramuka buhaye Ukraine abamenyereza ingabo zayo mu vya gisirikare buzo bifata nk'igitero bugabwe ko umushikiranganje Jeje Migendranyiri w'Uburusiya n'andi makungu Serge Lavrov yagize ati baba abamenyereza b'abasirikare baba abacangero ubufaransa bworungika muri Ukraine tuzobifata nk'igitero ico gihugu kigavye ku ngabo zacu. Serge Lavrov yabandanije avuga ko baba abamenyereza b'Ufaransa canke abavuye mu kindi gihugu atabudahangagwa bazigera baronka mu ntambara Ukraine ihanganyemo n'u Burusiya. Lavrov yashimangiye ko yibaza yuko Ufaransa bushobora kuba bwaramaze no kurungikira Ukraine abamenyereza mu vya gisirikare. Aya majambo yose Serge Lavrov yavugiye mu kiganiro agiranye n'amenyeshamakuru mu rugendo ariko akura muri Congo Brazzaville.
Koze Diane ni hazwi mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 93.3 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku 10.5 ya short wave kuri metro 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mwece ku bwa rwa internet kuri @ akadomo radio yacu be akadomo.com no ku bwa za Instagram YouTube na Facebook adresse yacu ni zo radio yacu
wanyu mu ntara
Republika Demokrasi ya Kongo 84% by'abana bakuye n'ingaruka z'intambara benshi nabo mu ntara ya Kivu ya ruguru aho bamwe baba mu nkambi z'impunzi abandi bakaba mu bigo birera abana b'impfubyi byo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo inkurirambuye jenishu kandi bakomera
Iyo mibare yatangajwe n'umuryango Save the Children wita ku bana ufite icyicaro mu gihugu cy'Ubwongereza. Inyuma y'ubushakashatsi ishami ry'umuryango rikorera mu ntara y'Ikivu ya ruguru ryakoreye mu nkambi z'impunzi zitandukanye mu mujyi wa Goma no mu teritwari ya Nyiragongo. Ubushakashatsi bwabo busohoye mu gihe kuri uyu munsi hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'inzirakarengane bahohotewe mu ntambara. Ku ruhande rwa leta nta gikorwa icyo ari cyo cyose cyateguwe mu rwego rwo kwifatanya n'aba bana bahuye n'ibibazo by'intambara gusa wasangaga hari amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana akorera mu ntara y'Ikivu ya ruguru yerekezaga mu nkambi z'impunzi kwifatanya nabo muri ibi bihe bikomeye barimo gucamo muri iyo raporo Save the Children ivuga ko ibyo biterwa n'imirwano yubuye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Congo aho abana benshi babuze ababyeyi babo bagahindurwa imfubyi ku buryo butunguranye bamwe bishwe n'ibisasu bahunga abandi bagapfa biturutse ku mibereho aho mibi iterwa n'ubuzima bwo guhunga Save the Children ivuga ko kugeza ubu umubare w'abana bahure n'ingaruka z'intambara ugenda wiyongera umunsi ku wundi cyane mu bice birimo kubera mu imirwano uyu muryango uvuga ko ugira ibibazo byo gushakisha abana bose baburi wirengero uyu ni bwana Greg Arham umuyobozi wa Save the Children ku rwego rw'igihugu kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
Icyo tubona nuko umubare w'abo bana wiyongeye cyane. Ibyo biterwa nuko intambara zikomeje cyane muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Congo. Ishyirahamwe ryacu rikora ibishoboka byose mu kugira ngo abo bana babeho neza, ariko kugeza ubu ntabwo turagera ku ntego kubera ko ubufasha bukiri buke cyane. Bisaba kuhongerwamo imbaraga. Amashyirahamwe yose ya Loni akora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo gikemuke, ariko nta muturambyi uraboneka. Mu gushaka kumenya byinshi ku byerekeye uko aba bana bahunze imirwano babayeho, Ijwi rya Amerika yasuye ikigo kirera imfubyi Global Bright Children kizwi nka GBC mu magambo ahinnye. Ni ikigo giherereye muri karitsiye ya Mugunga kirera abana barenga 480 bahunze baturutse Mushaki mu teritwari ya Masisi. Aba bana bose bari mu kigero kiri hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 6. Aba bitabwaho n'abagiraneza batandukanye, ariko ibi ntabwo biba buri munsi. Madamu Tuyisenge Zawadi n'umwe mu bita kuri abo bana yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubuzima bumeze nabi kuri aba bana.
Twageze hano kubunze tureba kujya mu ngambi n'aba bana twari dufite, kubona tuzabashobora mu ngambi babayeho natwe ndacyo dufite twabakorera cyabanezeza. Abana ni imfubyi, none washyiraho no kuba iki imbunzi. Natwe tubarera turi imbunzi, urukumva muraho babiri muri twembi ndawafashe undi bihagije.
Uretse kuba aba bana batagira ibyo kurya n'imyambaro, Bwana Mombi Andre ushinzwe gufasha aba bana mu mitekerereze avuga ko nubwo ari bato benshi muri bo bagiye bahura n'ibibazo by'ihungabana, akenshi bikabatera kwigunga no kutagira icyo bakora icyo ari cyo cyose.
Ihungabana bakunze guhura naryo ni ihungabana ry'uburwayi bitewe ko n'imirire mibi zidatosheje. Ubuyobozi icyo twabusaba no kugira ngo badufashe mu buryo bwose hano ho turi, haba mu buryo bwo kurya, haba mu buryo bw'ubuvuzi, haba mu buryo bwo kwambara. Dukeneye kugira ngo ubuyobozi buze butugereho ubwire icyo bwadufashamo kino gihe cy'intambara.
Ababita kuri abo bana icyo basaba ni ukubona leta yita ku kibazo cyabo muri iki gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Congo. Kuri bo biragoye ko umwana yakurira mu buzima nk'ubu akazagira icyo yigezaho.
Icyo twasaba ni ukugira ngo mbese abana babone wenda nk'ukuntu babona amakayi, babona ibirato, babona ibyo kurya mbese bihagije, kuko ndago babona ibyo bihagije mbese nk'uko bisanzwe.
Leta yadufasha natwe tukaba
ubushakashatsi bw'amashyirahamwe atandukanye aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru mu kwezi gushize bwagaragaje ko mu burasirazuba bwa Congo ibigo birera imfubyi byiyongereye cyane kurusha ibindi bice byo mu gihugu. Iyo ugeze muri ibi bigo usanga abana bari munsi y'imyaka 5 bitabwaho n'abagira neza, gusa ubuzima bwabo ubona buri mu kaga kubera kubura ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uretse abo baba mu bigo by'imfubyi, hari abandi bana usanga birirwa bazenguruka mu mihanda itandukanye yo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo basabiriza, abandi bakaryama mu mifereji kubera ko batagira iyo bataha. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibonagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Perezida wa Korea y'Epfo kuri uyu wa kabiri yatangaje imfashanyo nshya n'inkunga yo gushyigikira ishoramari muri Afurika ibarirwa muri za miliyari z'amadolari, ni mu gihe iki gihugu gishaka kuzamura ubucuruzi kigirana n'umugabane wa Afurika. Temistocle Mutijima.
Ubutegetsi bw'iseuru kuva muri iki cyumweru bwakiriye intumwa ziturutse mu bihugu 48 bya Afurika zitabiriye inama ikomeye. Ni inama Perezida Yun yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko igamije kugera ku masezerano kuri buri kintu kuva ku mawe y'agaciro y'ingenzi kugera ku mishinga y'ibikorwa remezo. Mu muhango wo gutangiza inama, Perezida Yuni yijeje ko guverinoma igiye gukuba kabiri inkunga igenewe iterambere yatangaga kuri Afurika ikazagera kuri miliyari 10 z'amadolari y'Amerika bitarenze mu 2030. Uyu mutegetsi yanavuze ko guverinoma izatanga miliyari 14 z'amadolari nk'inkunga ku nganda z'Abanyakoreya ngo zibashe kwagurira ubucuruzi n'ishoramari ryazo hirya no hino kuri uyu mugabane. Bwana Yuni yanijeje ko igihugu cye kizafasha cyane mu kugera ku kwihuza kw'ibihugu bya Afurika mu by'ubukungu binyuze muri gahunda y'isoko rusange ibihugu byo kuri uyu mugabane byatangije mu 2019. Mbere y'inama, Perezida Yuni yari yabwiye AFP ko hari imishinga itabarika Korea y'Epfo na Afurika bafatanyamo mu rwego rw'ibikorwa remezo. Iri ni iyubakwa ry'imihanda, ibibuga by'indege n'ibyambu. Harimo kandi ibikorwa remezo bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho mu mijyi ndetse n'ikorwa ry'ibishushanyo mbonera by'imijyi igezweho. Mu bategetsi b'ibihugu byo mu karere bitabiriye inama ihuza Afurika na Korea y'Epfo harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, William Ruto wa Kenya na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Perezida Kagame mu ijambo yagejeje ku bayitabiriye yavuze ko inama yerekana ko hari byinshi Afurika na Korea y'Epfo bafatanyamo kandi bikungukira buri ruhande.
Iyi nama ni yo kutwibutsa ko hari byinshi byakorwa kuva ku ikoranabuhanga ry'ubwenge ubukorano na za rugo kugeza ku itunganya ry'ingufu za nikiriyeri ku kuyobora impinduka mu mikoreshereze y'ingufu hamwe n'amabuye y'agaciro ingenzi. Afurika na Koreya bikwiriye kuba bifatanyamo. Afurika ifite byinshi byo gutanga muri iyo mikoranire by'umwihariko binyuze mu kubyaza umusaruro akarere k'isoko rusange rya Afurika mu gukorana na Afurika by'umwihariko urubyiruko rwacu rushoboye cyane kuzabyungukiramo mu binyacumi by'imyaka biri imbere.
Ubwumvikane bw'ishingwa ry'akarere k'isoko rusange ka Afurika bufatwa nk'amasezerano y'ubuhahirane yagutse kurusha andi ku isi yose mu bijyanye n'umubare w'abaturage ahurije hamwe. Ibihugu 54 kuri 55 bya Afurika byemeye gushyira umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange ry'uyu mugabane uvanyemo igihugu cya Eritrea gusa. Perezida Yuni wa Korea y'Epfo mu nama n'abategetsi ba Afurika yanijeje kwihutisha amasezerano mu byiciro binyuranye by'ubufatanye mu bucuruzi n'uyu mugabane. Mu gihe Korea y'Epfo ishishikariye kwagura ubufatanye bwayo n'ibihugu bya Afurika mu bijyanye n'ingufu n'ibikorwa remezo, umukuru w'iki gihugu yavuze ko bitaye cyane no ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe kuri uyu mugabane. Aha yagarutse ku mishinga nk'urugomero rwa Orkaria muri Kenya rubyaza amashanyarazi ubushyuhe karemano bwo mu nda y'isi ndetse n'uruganda rutunganya uburyo bwo kubika ingufu z'amashanyarazi hakoreshejwe za batiri ruri muri Afurika y'Epfo. Bwana Yuni akizeza ko igihugu cye kizakomeza kwagura imishinga ifasha mu guhangana n'ibibazo biterwa n'imihindagurikire y'ibihe mu bihugu bya Afurika.
Urakoze Temistocle Mutijima mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda impunzi y'umunyekongo yabashije kwihangira imirimo mu rwego rw'ubucuruzi n'ubworozi bimuteza imbere ku buryo bugaragara. Feza Diane abarizwa mu nkambi ya Kigeme ijwi ry'Amerika yaramusuye Eric Bagiruhusha.
Turi ku musozi wa Kigeme uherereye mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Ni mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ihamaze imyaka igera mu 8.
Ikindi ni Kigali.
Madamu Feza Diani ari mu iduka rye n'abakiriya bamugana bamubaza ibicuruzwa nkenerwa bya buri munsi. Byiganjemo ibiribwa bifite agaciro ka miliyoni 30 z'amafaranga.
Ari za bibiri.
Feza yatangiye ubucuruzi mu mwaka w'2013 n'igishoro cy'amafaranga 500,000 yakomoye mu bimina yabagamo na bagenzi be n'andi yahawe inkunguzanyo y'umushinga inkomoko kuri we n'umwihariko.
Icya mbere navuga nk'imirire twabagamo yari imirire navuga itari myiza, abana barwaragurika. Icya kabiri nabashije kujyana abana banjye mu mashuri meza, ma ecole prive. Ikindi n'inzu ntuyemo ni inzu itari yo mu nkambi nisanzuye kwa. Ikindi nanjye nkaba nagira umuntu naho ubufasha.
Feza kugeza ubu afite abana 4 ku myaka 37 y'amavuko. Hari zimwe mu mpunzi zikunze kubona igihugu cya gatatu kizakira. Feza wanyuze mu mateka asharira y'ubuhunzi nabyo twabimubajijeho.
Kubera ko nyine bya bintu biri mu mitwe yacu ko ibihugu abira byateye imbere umutekano abari umutekano wizewe bitandukanye n'ibihugu turi mu duhora twiruka buri munsi. Nk'ubu mpunzi bwa kabiri nahoze mu nkambi ya Gicumbi nsubira muri Kongo ndongera ndahunga za muri ya Kigeme. banu ngize umugisha nkajya nk'ahantu tudahora twiruka buri munota ngo ufite ibintu bibite wiruke numva nta cyangiza tujyayo.
Feza kuri uyu musozi wa Kigeme Nyamagabe ibikorwa bye bimwinjiriza amafaranga yanabyaguriye mu bworozi.
Izihaze mu majerekani 20 umuntu y'amazi hari hasi nta kana nabonye na hasi hazamwe amazi nabi hari kuvoma yo n'ugutonda biratsinda ijerekani ishobora kuzuzura nk'iminota 30.
Aho yororeye izi nka ahakodesha amafaranga 100,000 ku mwaka. Feza bakuriye mu nka iwari Kongo hari uwatekereza ko uyu murimo ushingiye ku muco w'iwabo.
Ubworozi bw'inka kugira ngo mbutekereze nabonaga ari ikintu gishobora gutuma n'ubundi bimpa inyungu. Ikindi hano hantu dutuye urabona hari abana bari mu mirire mibi, ndavuga nkoze ubucuruzi bwo korora inka nabona abakiriya kuko hari abantu benshi bakeneye amata kugira ngo abana babo babashe kuva mu mirire mibi. Mubizi nka mwabonye zikamwa litiro 40 ku munsi yumva ni amafaranga agera mu 14,000 ku munsi.
Uyu mubyeyi mu mirimo ye ku isonga afatanya n'umugabo we Bwana Celestin Kayiranga y'imyaka 42 nawe w'impunzi y'umunyekongo. Kugeza ubu ufatiye ku bikorwa byabo biragoye guhita utahura ko ari impunzi. Ntibaragerageza kwa kubwene igihugu bw'u Rwanda ariko nk'uko Kayiranga bivuga
cyanira kwaka ubwene igihugu nuko mu gihugu cy'u Rwanda hari umutekano n'ibyo ukora ubifitiye icyizere naho byaba bitihuta cyane ariko ubufite umutekano witwawe ukora ko bikunda ndetse ukagira n'abantu baguhugura mu byukora.
Feza akoresha impunzi n'abanyarwanda muri ibi bikorwa bimuteza imbere. Bwana Bosco Bizimana w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyekongo ushinzwe imirimo yo gukama inka za Feza.
Hano mu rwori nta kibazo buranka mama litre 40 kandi sikadusamuriza natwe tukanywa amata.
Rimwe na rimwe njya kumva ngo abantu bakuze bafite imirire mibi wowe ntibishoboka.
Oya kubera nsoma ku mata ngira nta kibazo kandi mbafite nayo njyanira n'abana bampaye.
Ku ruhande rw'iyi mpunzi hari undi munyarwanda Bwana Patrick Uwimana w'imyaka 18 avuga ko kubona icyo gukora cyinjiza amafaranga Inyamagabe ari ihurizo rikomeye. Ashinzwe kuvomera inka za Feza no kuzimenyera icyariri.
Byampinduriye mu buzima bwanjye n'imibereho bwanjye. Icyo nshatse ndakibona no mu rugo baba bakeneye ikintu bose ntabimusaba ntabikemura uko nguko nta kibazo dufite.
Ijwi ry'Amerika riganira na Madamu Feza Diane yatweretse ubutaka avuga ko yamaze kugura n'umunyarwanda agambiriye kwaguriraho ibikorwa bye by'ubworozi. Avuga ko afite n'irindi shami ry'ubucuruzi rikorera mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo akanagira indi nzu y'ubucuruzi yaguze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eko bagira ubusa ijwi ry'Amerika Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi abagore bo muri zone ya Rubirizi muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura babangamiwe n'ikibazo cy'ibura ry'amazi. Bamwe basanga abagabo bashakanye baramutse babafashije kuvoma amazi byabagabanyiriza imvune, ariko abandi bakumva ko nta mugabo wajya kuvoma amazi afite umugore. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi nagezweho na Thierry Vendayishimiye.
Muri kino gihe zone Rubirizi yiziziwe n'ikiza cha korera. Bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba wa Tenga hagahwama ugeramiwe kuruta iyindi. Abavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bacumukura cyane kugira ngo bashobore kuronka amazi meza.
Uri nk'umukenyezi wagiye gusita sa 3,000 niwo guri bite y'amazi y'igihumbi uremeruka mu byo byikarombo. Abantu baratugwarira kw'inzoka baratugwarira ko kwasi kubera banywa amazi mabi niyo dutekeza niyo tumesuza.
Ingorane turazigira kuko hanini twebwe abakenyezi nitwebwe dukenerwa kwayo mazi tuyanyarukana. Hakunyarukana meza shatunyarukana yo mabi kuko niyo dufise hafi.
Dusigaye tubura amazi bamwe tugasha tuvyuka saa 8 saa 9 tuvoma yanye natwegereye.
Inzuzi nka Gikoma, Murago na Karombo nizo usanga bamwe bariko baravoma abandi bamesuramwo. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu igihe agendeye ibibanza biriko bivurirwamwo abagwaye korera yasavye abanyagihugu gukoresha amazi meza ariko aratangwa n'amashirahamwe afasha mu kugwanya icokiza. Redwine Baradahana yabivuze kuwa 19 ukwezi kwa gatanu.
UNSP yarapimye isanga ry'amazi bakoresha arimo imigera ya korera, arico gituma twasaba abajeshe intwaro ko babyugara kuba bwango bijya binoko vyimbwe na bene gihugu hagasigara hakora bya bindi byatangwa na leta amazi wota hamwe n'amazi ya residence tuba bidufashije kugwanya igwirana ry'imigera ya korera.
Amazi atangwa n'ishirahamwe Residezo niyoroshe gushikira. Abanyagihugu muri rusangi bagenda ibirometero nka 5 baja kuyavoma aho bita mu Kivoga canke bakaduga aho bafata urugendo rw'isaha muri komine y'Isare ihanura bibe na Mutimbuzi basanzwe babamwo. Abadashoboye kuyavoma baca bayagura amafaranga 1000 ku ibido imwe y'amaritiro 20. Abakenyezi na cane cane abafise abana bakiri bato bavuga ko bakenera amazi menshi ku buryo badashobora kuronka amafaranga yo kuyagura canke ngo bame bikoreye amabido n'abana mu mugongo baja kuyavoma.
Umugabo kwa zinuka agenda ashika fungura ntabatangwa amazi wakuye. Abakenyezi cyane cyangwa turuha ibido urumba wagiye gusije 3000 naho gusigiriye rase 5000 ntacakora.
Abagabo nabo baba bari kuri iyo mirimo wewe washika avuga ati none ndaoga canke sinoga kuko hacaba intambara atasanze amazi ngaho mu rugo.
Bamwe mu bakenyezi babona ko abagabo bafise inguvu zo kwikorera amazi aribo baba bakwiye kuja kuyavoma, ariko ku bw'imico y'Abarundi icerekana ko hari ibikorwa byitwa ko byahariwe umukenyezi n'ibindi byihariye ku bagabo. Abakenyezi bose ntibabibona kumwe.
Nicyo kunda umugabo navuga ati reka mpambane ndabe ko ndonka n'ikiro cy'ubu cyaba none umugabo mutumye kwiga amazi asanga ibyo byoroshye.
Icyo ni igikorwa cy'iwacu abakenyezi mugabo waye mushinga ntarashobora kukunganira kugira ngo muronke ico mukaraba mu gufungura.
Hari abandi babibona ukundi. Nawumvuke Jacqueline abona ahubwo ko abagabo baba bakwiye kubafasha iki gikorwa cyo kuvoma amazi.
Muri iki gihe cy'ubukene bw'amazi kiraturusha, ahari afite umwanya arashobora gufata umwanya akagenda kuvoma akadufasha. Natwe bw'abakenyezi barazi ko turuha gufata urugendo rurerure n'ibido ku mutwe n'umwana mu mugongo ntabyo tugishoboye. Yego ku ruhande rw'iwanje ni ukuri arabanza akazindura 9 z'ijoro akagenda kurondera amazi meza iyari ku buryo atayaturonka hafi.
Komine Mutimbuzi iri mu turere twinshi two mu gihugu cy'u Burundi dukenya amazi nubwo ifise amasoko menshi. Abarongoresha mu Residezo ritanga amazi mu gihugu basigura ko ubwo bukene ahanini buva ku iyaguka ry'ibisagara. Abakenyezi basanzwe bari ku bwinshi mu gihugu kuruta abagabo nibo bakogwa ko n'ingaruka z'ubwo bukene bw'amazi. Muri rusangi ibisagara nka byose barafise ubukene bw'amazi. Mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru ubutunzi uko umwaka uhera ni kamakaritiye akena amazi agenda aba menshi ayarasanzwe ayakenye yoyo ibintu birunyuka. Aha twovuga nk'amakaritiye ari ku mpera z'igisagara nka Kanyosha, Kinama na Charama. No ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega nabo ni nk'uko. Amakaritiye atari make afise ubukene bw'amazi. Aha twovuga nk'amakaritiye ya Mushasha, Bwoga, Nyamirago, Nyabututsi na Kare. Aho hose hamwe n'ibindi bisagara byo mu zindi ntara atagikozwe mu gushikiriza amazi meza abanyagihugu, ikiza cyakorera gishobora kubashwaramwo hamwe n'izindi ndwara zituruka ku isuku rike.
Urakoze Thierry Vandayishimiye ntano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inkoko yaraye hanze iba yabaye inkware. Umunsi mwiza. Nous allons venir chez Nimana.